intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Itariki ya 30 ukwezi k'umunani n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abafatwa n'inzego za leta mu nyuma bakabuga irengero. Ni no kuri uyu munsi ikiganiro dafise ijambo kiza gushimikirako. Wagiteguriwe na Francine Kanyange. Kaze mwese.
Dafise ijambo.
Abarongoye igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu baremeza ko amahoro n'umutekano cyo kimwe na gatya kazina muntu kubarije mu Burundi, ariko amashirahamwe agwanira gatya ka muntu yaba ay'abarundi cyangwa impuzamakungu abandanye yemeza ko ibyo kunyuruza abantu byavugwa ku ntwaro ya Petero Nkurunziza byabandanije no ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Ibyo na komite y'abahinga ba ONU bajeje gutohoza kwibarizwa ry'agatya kazina muntu mu Burundi mucegeranyo yasohoye mu gice kigira kabiri cy'uyu mwaka yaremeje ko naho umurindi wo kunyuruza abantu bigirwa n'inzego za leta hamwe n'ugwaruka rw'imbono ya kure bakabugwa irengero ugagabanutse abantu baracazimangana muri ubwo buryo baza babigira ntibahanwe. Ibyo kunyuruza abantu byohagarara gute Burundu? Ikiganiro kibandaniza ku byo ugwaruka rugona.
Bigira intama kandi tuzi kwa ringwe z'imibango bazoguhenda ngo n'abakunzi b'amahoro ijoro rigahinduka bamwe bakiga abadapfuye bakabohwa bakigira bama basenga bakanandikwa no gukunda umuntu babona
ijambo n'iry'ugwaruka. Jerry ari muri Sudani atabo barundi banyuruzwa nabo bakingiye hanyuma bakabuga irengero baba bafite icyiza bamarira igihugu leta ngo yo kwikubita gashi igaheba ubwo bubisha.
Kuvyerekeye abanyagihugu bafatwa n'inzego z'umutekano hanyuma bakabuga irengero, ivyo sakashishishwa muri ivyabaye kandi nubu ntibirahera birahari. Gusa ni umwaka umwe w'inyuma canke imyaka ibiri umurindi ashobora kuba waragabanutse mugabo hashibonekeza iyo ntore yafatwa akabuga irengero. Yavugwa n'amashirahamwe yigenga aharanira gatika kazina muntu mu Burundi na mwebwe amaradiyo bo aramushikiriza amakankayo aje rero naho bwayo ko bitahari birahari, ahubwo umuntu yosaba yuko iryo shano yenda twita n'ishano ku gihugu kubera ko nta gihugu kiba kivugwamo ibintu nk'ibyo byo kunyuruza abanyagihugu babo babajejwe gukingira kiza ngo gitere imbere, ahubwo kibandanye gisubira inyuma kuko ayo marira y'abo bantu abanyurujwe n'amarira y'ababo ni ibintu biba bibabaje rwose kandi bigira ingaruka mbi ku gihugu nubwo bamwe bamwe batabyumvirako. Jewe nko gwaruka mu by'ukuri nasaba uyu munsi wahariwe kwibuka ababuzwengero abanyuzwe n'inzego z'umutekano yuko kuba karyo ku bategetsi Burundi no ku bajeje umutekano kwikubita agashi bakaraba ivyashikiye igihugu amahano mabi yashikiye igihugu bakaraba kubongezaho bagatsindira abanyagihugu bakaraba yuko abanyagihugu kwishira bakizana bagateza imbere igihugu cyabo. Abo nyine banyuruzwa niyo bafashije mu iterambere ry'igihugu. Harimo benshi 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 baba bafite ibyo baba bari kubona ko aragwiza atunga abakozi ba leta ababikorera utwabo abanyeshuri no kuvuga yuko bari bafite ikintu baba bari kubona muri igihugu. Rero ntabwo igihugu kizotezwa imbere ngo ni uko hari abanyagihugu bashoboye ko baranyuruzwa abo kurengero kandi bikozwe n'inzego z'umutekano zabigejeje kubakingira bafatikanije n'inzego z'igihugu zatowe na abanyagihugu kugira ngo bateze imbere.
Baeshe ari muri Zambia ati kuki abantu baguma bishwa badacira urubanza kandi atagihano cyo gufaka ikiriho.
Rengo baruka ufanda yobona ragende naza cyane uko ari abafatwa ari ku rengo. Kandi bafatwa n'inzego z'umutekano, rimwe na rimwe inzego za gisirikare, ubundi barafatwa cyane cyane n'inzego z'iperereza. Kandi bakagira ko bakabwa irengero. Jyewe ndabyemeza cyane kandi abishingiye ntako na jyewe nari ngeze kubona nafashe kusina buri burenge, Imana yarabikoze ariko natwe abo twari kumwe bashoboneke. Ariko ndabizi neza ko hari abababuze, abawe mu icumi tubana nari nageze kubona nafashe. Cyane cyane inzego z'umutekano zirabikora kandi sinibaze ko abakeje intwaro cyane cyane ku mukuru w'igihugu babasha gutwara kuko ni basore. Njye nafata yuko kumenga hariho ababashyigikiye kuko cyaba babikora amashyamba yigenga akabivuga agatanga n'ibyemezo akavuga ati nimenya amenya naka ari he kera barashobora kuvuga yuko neza abanyuruza baca mu migwi irwana, none iyo migwi ntayihari. Kera banyuruza abakene bato bato, none ubu haranyuruzwa abakuze batama, akanyuruzwa abantu bageze mu za bakuze cyane, ukabona neza abo bantu ko batari muri ibyo bintu bagiriza neza kuko atari abajya kujya mu migwi irwana bagera mu migwi irwana cyangwa bari mu bindi bintu. Hasi yo gwaruka nshi mbona gikwiye na cyane cyane nuko umukuru w'igihugu wenyine yabifata mu minwe, kuko cyiza nuko uyu munsi aribo batwara ibyo bashobora gutwara abandi. Simbona neza ikizobihagarika, usanga twese tuzokwama hariho inzego zinyuruza abantu, inzego zinyuruza abantu, inzego zinyuruza abantu, abantu aba uri gurengera bizohagaragara hehe, bizohagarikwa nande. Nuko tuzongera nkashobora kuvuga yuko nk'umukuru w'igihugu ariwe hanini yabafite mu bintu n'abamufasha gutwara igihugu, bakagerageza bakaraba neza ababuri birenge iyo baje. None umuntu wagafatwa ikosa ririho ari mu Burundi aho umuntu yafatwa ubwo nyine akaca yicwa, ni ikosa iriho. Nibaza yuko hari ikosa ryo kwica, nibaza igihano cyo gupfa mu Burundi ko cyahagaze.
Maeshe ati umuntu wese yagiriwe n'icyo kibi yarakwiye kubihanirwa.
Aho fatwa yagezwa na biriya yo fatwa ashyira inzara y'ubutungane kumbure akayemeza bihari agahanwa. Sinibaza ko n'abafatwa barafite bagirizwa n'ubwo ikeka kuko iyo abafite babyo bagezwa bashyirwa y'ubutungane. Ubutungane ni buri muri bo nyene, ni leta nyene ica imanza z'abandi, nibo bashyira izo manza yifuza nk'uko yamara yazikoze, cyane cyane bashyira izo bifuza abo bashaka gushyira imanza bakabafunga bagafungwa. None wumvira gute ko umuntu afatwa nk'umuntu afite nk'imyaka 70 akabwa irengero kandi agafatwa izuba riva, abantu babona n'abamufashe bakavugwa kandi abantu ntihagire icyo bavuga? Ikitubaje kindi cya kabiri kibaze cyane, no muri abantu bafata abo bantu harimo abantu bazwi, harimo abantu bavugwa n'ayo mashyirahamwe yigenga bama bavuzwe, ariko bobo nta kintu babazwa. Ahubwo no kubaha ingufu no kubaha umwete cyane bagakora cyane kumburengera nabo babacuma, bumvise ko ariko barabayoroza bakanyoroza benshi ngira niho bumva cyane cyane ko bari ku kazi bakazi babatumye ariko bagakora neza cyane. Rero nta cyo rwanda reka simbeshe ibyo bintu birahari, abashe umwotsi uzo yahiye ibyo bintu birahari, ntabwo uburengera ku burindwi ntabwo irengera abantu buri kwezi hafite igiharuro baba uri gurengero abatabori urengero bagata bagahunga n'abahunze ngira iyo baroye rimwe na rimwe bagashika bagapfirayo, ibintu nk'ibyo byuko nyine bigenda uko nyine. Rero sinzi ikibazo bihagarika, simbona uzo bihagararira kugira ibyo bintu bihagarare. Kumbure simbona neza yuko uyu munsi hanyorozwa aba ejo hakanyorozwa abandi ejo hakanyorozwa aba ejo hakanyorozwa abandi, simbona neza. Kumbure n'icyo bazirane bazira ugwikeka kuko iyo bafite icyo bazira bojeye imbere y'ubutungane bagashimbe y'ubutungane nk'uko bakubita inkari mu gahanga wakoze ikosa kajyagezwa n'abandi bakamenya amakosa bakoze. Kumbure ibyo bintu byohagarara.
Diva ari mu Burundi ati birababaje kubona hari abarundi babandanye bishwa n'abari bajejwe kubakingira.
N'ibintu biteranya akagongwe cyane kubera yuko nimba hariho igihugu gishobora kuba kinyuruza abantu bakavugwa irengero cyane mu isi bizira ko Burundi burimo. Rero natwe nk'abarundi by'ukuri uyu munsi nibyo wabaye, ariko ni umunsi uteye ubwoba, uteye ubwoba Burundi kuko kuva mu myaka 2005 kuduga ariko cyane cyane byagwiriye mu myaka 2010 na kane kuduga 15 kugera no munsi sagasheshwa mu rero mu Burundi bwacu banyuruzwa n'inzego z'umutekano ni benshi abapfa bishwe n'inzego z'umutekano ni benshi ababugwa irengero ni benshi n'abafungirwa agahotero nabo ni benshi rero mu Burundi uyu munsi mukuru ushitse atamunsi wijana kenshi byibonekeza kenshi mu gihugu abantu bafatwa bakabugwa irengero kandi bakabeshi hari abo amashyirahamwe yategamiye inzego za leta amenya hariho n'abandi bashobora kumenya kubera yuko turabyo mu Burundi hari amayeri menshi yo kunyuguza abantu rero birateye agahinda rero kumva igihugu cy'u Burundi kipfuza iterambere kipfuza amahoro ariko ugasanga inzego zijejwe gucungera umutekano inzego zijejwe gucungera intwaro nizo ziriko zirakora amabi nk'aya kunyuguza abantu no kunyuguza abanyagihugu b'Abarundi bakamukwira irengero aha tutangururo bwinshi hari intonde nyinshi cyane zagiye zitangwa n'amashyirahamwe yategamiye amasosiyete sivile azafokode n'izindi nyinshi zaratanze amaliste y'abantu babuzwa irengero n'ababandanya babugwa irengero uko bukene uko bwije
kugagira leta yari ikwiye kurondera no gutuza abakora ako kabi
no munsi twasaba ko by'ukuri mu gihe u Burundi buzo kwibuka cyane si twibuka abacu banyurujwe bakanyuzwa n'inzego zazijwe kubakingira ko ibi bintu bitasubira mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi tugatera akamureta u Burundi ko abanyuruzwa bakanyuzwa n'inzego zazijwe kubakingira ko byose tubibaza abarongoye igihugu abo nabo n'abandi ni umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'umugambwe akomoka kuko nibo batwara igihugu kandi nibo baserukira inzego zose ziri mu gihugu bw'ibyo rero nimba inzego z'igihugu zinyuze abantu mu ntegeraya akamo leta itera cyane se ngo haboneke ko hari n'ishaka yagize kugira ngo ababuriwe irengero barondegwe cyane se bamenye icyabanyuruje leta iguma yinumiye nta no gukakaza bisobanura yuko rero ibiba mu Burundi bikozwe n'inzego z'umutekano abarongoye igihugu abajeje intwaro baba babizi kandi nabo babishyigikiye bw'ibyo rero turasaba leta y'u Burundi kwikubita akashi tugasaba kandi n'amashyirahamwe mpuzamakungu kubandanya akurikiranira hafi ibibera mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi tugasaba n'abanyagihugu gutanga amakuru aho bishoboka ku muntu wese yabonywe anyuruzwa n'inzego zazije kumukingira
Makino ari mu Burundi ati mu Burundi haracyari abanyuruzwa n'inzego za leta hanyuma bakabugwa irengero kubyiwe bwo bisha bwo tuzwa
mu Burundi abantu banyuruzwa bakaburirwa irengero hariho cyane cyane nko bintu bya politiki abantu bitwa nk'abasenere bo kwa Gwasa n'aba MSC ibintu byarabakije ingaruka mbi cyane baranyuruzwa ari benshi kimwe cyokorwa rero nuko leta Yohana abo bantu babikira basanga n'abantu bapfa ngo bari mu butegetsi bakishima ko bari mu butegetsi ibyo bituma leta ikwiye kubahana kugira abandi bari inyuma bigaca ugatima kuko kunyuruza abandi bantu batinye bagira ubwoba
amasisteme yica benshi atinza make bamwe baricwa kugira ukuri ntikuvugwe igici gikuze gaca bamomora imizi bakigira intama kandi tubona ko ari ingwe z'imibango bakazana iterambere ritarama kwame tubaseka baryoherwa ruko twamaduteza amashi
ikiganiro n'indashyitsi jambo Leonce ari mu Burundi ati nta n'umwe yari akwiye kwaka ubuzima uwundi
nashaka mbanze sabe Abarundi esinze imiryango itandukanye maze kubura ababo muri ubwo buryo inshuti n'abagenzi bamaze kunyuruzwa ntibamenywe irengero ryabo ntibafumanwe iteka ni ntono n'agahinda gutakaza umuntu ntumuhamba niteka takaze umuntu atagwaye takaze umuntu atashazira tatonga fatanywe numubabaro ntangere nkanashimira amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu nkashimira amenyesha makuru bakora ibishoboka byose kugira ibiriko birakogwa mu gihugu cy'u Burundi bigaragare bimenyekane amenyesha makuru bitanga batiziganya nkashimira Pacifique Nenazwe ari mu bantu bo kwambikwa ikidari kuko arakora atitangira itama arakora umuhamagaro yahamagariwe ibyo ndabivuga kuko hari benshi banyuruzwa bakatabarizwa birashika bamwe bakagira amahirwe yo kubonekana ariko ni bake rero ku intwaro ya Evariste ndayishimiye uri kuraraba yaravuze ati abarundi arahamagara abarundi ko bokora ibindi bya areka icaha cyo kwaka ubuzima bw'umuntu utamuhaye akabireka ariko imvugo niyajanye n'ingiro by'ukuri biteye umubano n'agahinda icyo nosaba nkugaruka nuko ubutegetsi urajaho bushigwaho n'abanyagihugu ariko nibwo bugaruka kunyuruza abana b'u Burundi nibwo bugaruka guhekura abavyeyi bakabura bakamara intuntu n'agahinda mu mitima yabo by'ukuri numubabaro utakaza umugenzi muvukanye atacazira kumbure kubayobazira ivyiyumviro vyiwe atari n'ivyiyumviro biza guhungabanya umutekano w'igihugu biza guhungabanya inzego ziba zihari
Leos ati leta yari ikwiye kumenya ko ubwicanyi uzana amaganya mu miryango y'ababuze
rero by'ukuri kuri uyu munsi bigenekerezo rya 30 numunsi abategetsi bariho uyu munsi bo kwikubita gashi bakiyumvira ko ubuzima bw'umuntu arakatiye hawe bakubaha bakubahiriza ikiremwa cya zina muntu kuko abo bakora ibi nimba boba bararabariye ndibaza ko badaca bafungura ibyo batabara bafungura kubera banyoruje naka ntibahagarike ayo mabi aza kuzana intuntu n'umubaro mu bacu mu bavukanyi mu bavyeyi kumbure ibyo nibabihagarika igihugu kizotera imbere igihugu kizogira ijambo mu makungu no mu Burundi bwo aho abarundi bahurumbira abategetsi kuko uri kuraraba uyu munsi wumva ngo demokarasi wumva ngo baruhereza agateka kazi na muntu ese kuba kubahirizwa gute mu gihe tubona ko hariho naka yanyurujwe yabuzwe irengero kiziriya kintu cyabonetse hari abamenyesha makuru bamwe banyurujwe hari abanyepolitike hari n'abatari muri politiki banyurutswe eske none n'igihe ntumbero n'igihe nyungu ubutegetsi bubi namwo kugira bunyuruza abantu rero ugwaruka nasaba abarongozi bahari uyu munsi kwikubita gashi bagahagarika ayo mabi nka ntetera intege abamenyesha makuru mwitanga mutiziganya abaronda agateka kazi na muntu mana zibahembere twebwe ugwaruka ntacu tworoha tubaha ariko kumbure imana yo mu ijuru niyo izobashumbusha
izi ari muri Kenya abona ko ukunyuruza abantu bagahiza bakabugwa irengero biterwa n'uko leta itihanganira abatiyumvira cyo kimwe nayo mu itunganywa ry'igihugu
ndetse mbona ukuntu banyuruza abandi kuko ndiko ndiyumvira ndiko nditegereza mu gihugu cy'u Burundi kuva muri Kenya kugeza mu Masaha abantu banyuruzwa bazira ibyumviro byabo sinzi mbona icyo wanyuriza kuko uri kuritegereza mu bindi bihugu bifite demokarasi Ego bitanye namakosa yariyo ko nta muntu yo toteze umuntu cyangwa giri yo toteze umugambwe cyangwa avuga kuri hamakuzira oya turi muri demokarasi umuntu ariko yo kuvuga icyo agomba cyose kuko turi muri demokarasi asa demokarasi rihari nibabwe nta demokarasi hari kuko tuzose tuyirondera ukundi tuyabuze ukundi nico nabona kabisa
duherereze kuri Gael ari muri Zambia kubwiwe uno munsi amabendera y'igihugu yarakwiye kugarukira hagati Munumbero yo kwibuka indiri z'abarundi bafashwe n'inzego zo bakingiye hanyuma bakabugwa irengero.
Imwe yo kugira ngo muri Afrika cyambere mu baba banyuruzwa n'inzego z'umutekano. Birababaje cyane impfu nyinshi ziba mu gihugu cyacu. No kuvuga abenshi n'abanyuruzwa n'inzego z'umutekano. Kubera baranyuruzwa bakanyuruzwa izuba ryaka. Cyane cyane amashyirahamwe atandukanye za Fokode birabyerekana cyane mu byegeranyo byabyo kandi ibyo birazi mu gihugu birazi n'amakungu ariko igihugu cyacu kishinga kwerekana nk'uko umenga nta na kimwe kibona kandi nkako mwanya w'umuntu wo kubaza ati birumvikana kubona ko n'umukuru w'igihugu yoba bibona kirabera hirya n'abakozi b'umukuru w'igihugu inzego zibikora z'igihugu abo baba bafise imarati ziboneka zigaragara n'imodokari z'igihugu zikongera bakaba bariko barakorera imishahara y'abanyagihugu bahembwa amakori atanzwe n'abanyagihugu bagaca bongera bakagaruka bakagenda bakaba aribo babanyuruza birababaje cyane kuvuga ko ejo uyu munsi bikwiye ko ibendera ry'igihugu n'ukuri yaba umunsi nimba mukuri igihugu atwumva nk'ugwaruka nukuri gwaratuntuje n'ibyo tubona kuko kuva imaze imyaka 18 ku butegetsi bwayo kuva ihashize twaratuntuje n'ibyo twama tubona tutabonye uwunyuruve agira ibyiyumviro vyiwe vya politiki abazize ubwoko bwiwe abazize ivyo yahanuye leta abazize yakibuye aha n'ahandi ariko haraba akarengane abenshi banyuruzwa n'abazira ubuntu n'ubutwari bwabo abasigaye nabo hari n'abanyuruzwa yego bivanye n'ibikorwa baba batumwe cyane cyane abunyeneye cyane cyane senegdestede nyene ugasanga hari abo batumye ibikorwa biteye isoni biteye ubwoba akagenda agakora ikibaha n'ahandi akica abantu akagirane hama mu nyuma kugira bazimanganye amatohoza nawe bakamunyuruza ugasanga nawe baramwikozeko kuko ikibi niko kimeze kibi gisubiza ikindi wishe ahereza no kwica kandi niko biri
Gael ati abagira ububisha bene ubwo bazote baba babibazwa n'ubutungane
buracyo bugacana yandi bazobibazwa kuko n'imivumo bakwegera igihugu imivumo bikwegera kuko kwica umuntu utari buge kwica umuntu utari budandaze kwica umurundi urwanisho bikagugwa ugasanga umurundi hari intambara intambara idashobora no kutabarwa n'ikindi gihugu intambara yo kwica kamwe kamwe intambara yo kunyuruza umuntu buke muhora ibyumviro byo bya politike muhora iki n'ikindi ntara n'ibyo akora
nihora ati ni namwica ushaka kuja muri kicya kibanza n'ibyo abantu benshi bariko barazira nkurere ni barabikubita gashi bihagarare bihagarare abarundi baruhuke aruhuke ku mutima no ku mubiri bareke kuza barabura abawo akayombekero kuko aya marira batera abarundi bazoyabatswa kandi ababikora barahara ariko ntibahanwa kuko ngira ngo basheshe byabatumye kuko ubunyana umukuru w'igihugu yavuga ati kunyuruza umuntu mu Burundi birabaye ubusa cyo ubusa koko kuko abanyuruza barazi abanyuruza barasise imodoka ari z'akazi z'igihugu abanyuruza bakoresha ibirwanisho by'igihugu byose byose birazi ariko ntibigera bahanwa kubera atabutungane
Chari kiganiro ndafite jambo cyahuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ababugwa irengero kandi bari bafashwe n'inzego za leta ugaruka berekanye ko hari n'ukudahana abamenyekana muri ibyo bibi basabye ko byo tuzwa abikekwa ko icyari cyo cyose bagafatwa bagashyirwa imbere y'ubutungane aho kwakwa ubuzima n'ababo ntibamenye n'ibyabashikiye turashimiye mwese mwari muri iki kiganiro tubifurije kururanirwa naho kwa gatatu uza
cyari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.